mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi, leta yazamuye ibiciro by'ibibanza na butiki byo gucururizamo mu masoko ya kijyambere ya Bujumbura ibikuba gatandatu.
Ntitwabivuganye. Nta nama badukoresheje nk'abanyesoko. Umva ni igipapuro bazana bababyanditse bakacyakubwira ati sinya. Kuko udasinye bigaragaza kuri kuragarariza ubutegetsi.
Aba ni bamwe mu bacururiza mu masoko ya kijyambere yo muri Bujumbura, umurwa w'ubukungu w'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano Kapitaine Jean-Pierre Niragire wo mu ngabo z'u Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi wahagaritse imfashanyo wahaga Niger. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse imfashanyo wahaga igihugu cya Niger. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ivuga ko ishobora kubikora abasirikare nibaramuka badashubije ubutegetsi president witorewe n'abaturage Mohamed Bazoum. Niger ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, kandi ari icya karindwi mu bukungu bwa uranium. Banki y'isi yose ivuga ko kibona imfashanyo z'amahanga zigera ku madolari miliyari 2 ari marenga miliyoni 550 y'Uburayi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Joseph Borrell, asobanura ko imfashanyo z'amafaranga n'iz'umutekano zihagaze mu gihe kitagenwe kandi guhera aka kanya. Niger ikorana n'ibihugu bitandukanye mu by'umutekano. Urugero, Ubufaransa buhafite abasirikare 1,500, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteyo abasirikare 1,100. Amahanga yanze kwemera ubutegetsi bwa gisirikare n'umuyobozi wabwo General Abdurrahman Chiani. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wamutegetsi we n'abasirikare be gusubizaho ubutegetsi bwa President Bazoum bitarenze iminsi 15. Hagati aho, abakuru b'ibihugu bya CEDEAO bazakora inama idasanzwe ejo ku cyumweru mu murwa mukuru wa Nigeria, Abuja, ku kibazo cya kudeta yo muri Niger. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo nama yatangajwe na Dele Alake, umuvugizi wa perezida wa Nigeria Bola Tinubu, ayoboye muri kigishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO. Alake yatangaje ko inyuma ya kudeta yabaye muri Niger, umuyobozi wa CEDEAO Bola Tinubu azokwakira inama idasanzwe y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu burengero ku munsi w'Imana itariki 30 y'ukwezi kw'indwi ku mugwa mukuru Abuja. Perezida Tinubu mu mabanga yiwe y'umuyobozi w'ishyirahamwe CEDEAO yari yamirije ukugena ibintu byifashe muri iki gihe mu gihugu kibanyi cya Niger. Yemeye ko ishyirahamwe CEDEAO n'amakungu bizokora ibishoboka byose kugira bikingire demokrasi no kubona ko intwari ibereye ibandanya gushinga imizi mu karere ko muri Afrika mu burengero. Icyegera cya perezida wa Amerika Kamala Harris n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres baravuganye ku itelefoni umwe wese ukwiwe ku munsi wa kane na perezida wa Nigeria Bola Tinubu. Barashigikiye ingingo zafashwe n'ishyirahamwe CEDEAO hamwe nawe mu ntumbero yo kugarukana intwaro y'isunga ibwirizwa shingiro muri Niger.
Fidele Niyongabo, tugumane tujyane muri Repubulika ya Centrafrica. Ejo ku cyumweru abaturage bazatora itegeko nshinga rishya rishobora gutuma President Ouadera aguma ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora.
Ouadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 yongera arasindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'2020. Amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa shingiro hamwe byorengana byokuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko by'umukuru w'igihugu bigatuma asubira kwitoza kandi. Evariste Ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Perezida Ouadera, akaba ari n'icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Centrafrica. Kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice 80% by'abatora bahamagariwe gutora, akaba yabateye akamo ko gutora ego kubibwirizwa shingiro. Yamara 8 rw'abatavuga rumwe na leta rwasavye abanya Centrafrica kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo. Korunani wasavye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma bukomeye leta iriko irategura mu gutaja mu bibanza vy'amatora ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo. Prezida Touadera yasavye Burusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vy'igihugu. Central Africa, igihugu gifise amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama, caragize ibibazo bikomeye vy'umutekano kuva cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano umusirikare wo mu rwego rwa ba ofisiye w'u Rwanda urega gutera inkunga umutwe wa M23 urwana mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru dukesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ivuga ko Uburayi budashobora kwemerera Kapitaine Jean-Pierre Niragire uzwi no ku izina rya Gasasira kujya mu bihugu byabwo. Ibihano biteganya kandi gufatira imitungo y'abafiteyo, bibuza abanyaburayi n'ibigo by'ubucuruzi byo mu Burayi kuba bamugezaho imari. Mu itangazo bwashyize hanze, Uburayi bwemeza ko Kapitaine Jean-Pierre Niragire alias Gasasira yahoze ari commandant w'umutwe w'ingabo z'inzobere Force Speciale z'u Rwanda RDF zinjiye muri Kivu ya ruguru mu kwezi kwa gatanu 2022. Niragire, nk'uko itangazo rikomeza ribivuga, ari ku isonga mu nkunga u Rwanda rutera M23 by'umwihariko kuyiha intwaro n'abasirikare. Uretse Kapitaine Niragire, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyize ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'abanyekongo 9. Reuters ivuga ko itabashije kubona icyo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivugaho. Hagati aho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremeza ko u Rwanda rugaba ibitero mu ntara ya Kivu ya ruguru, ariko u Rwanda rurabihakana. Amatangazo ya guverinoma zombi avuga iki? Themistocle Mutijima.
Mu itangazo yari yasohoye kuri uyu wa kane, Generali Majoro Ekenge Sylvain uvugira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru, cyinjiye ku butaka bwa Kongo isatatu za mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, cyinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14. Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkano busugire bw'igihugu cyacu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo, abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. Generali Ekenge kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejweho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga, kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana abagiteye. Mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri uyu wa gatanu, igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu, RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambi umaze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo, hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu, ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi, ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije. ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo ku Rwanda ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Roni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Leta ya Congo FRDC muri Kivu ya Ruguru.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi, leta yazamuye ibiciro by'ibibanza na butiki byo gucururizamo mu masoko ya kijyambere ya Bujumbura ibikuba gatandatu, byavuye ku bihumbi 110 bigera ku bihumbi 600. Ni inkuru ya Eloge Wilika Neza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Kubera n'agacamuto namera menshi mitaye dufise n'imito kuvuga hazogera igihe twugara
abari bamwe mu bacuruza bo mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura cyo kimwe n'abakorera mu yandi masoko yo mu manuko no mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko akazi gasana kagiye guhagarara bitewe n'iki giciro gishasha bategetswe kuriha. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika ntibashimye ku mwidondoro wa bumenyekana. Umugabo wamaze igihe kitari gito atunzwe n'ubucuruzi abazwa no kubona ingingo yafashwe abo yega batagishijwe inama, asaba leta kuba irayibangiriye ko
mu bisanzwe icyo kintu ndiko ndareka sinzi uno mwa mwamwe acumvise bariko bafatira ku bantu bapanze sivyo Jesse Mpanzi narandi 110 ugacuva ku 110 ugacuduga kuri 600 aho wifitse umutahe muto wumva tutabaye victime y'abantu bapangishije wumva byumvikana gute uvuye kuri 110 twara turiya muri mail akaja kuri 600 namwe mura bantu utuvyumva gute natwige turabantu bakera ngaha mu isoko sivyo twatanze n'intererano y'ukubaka isoko ugaca wumva ibintu birasimbye hiyo hose umusamba ari kibazo ari ngorane ibintu bakabisubiramo bakabiraba kubera n'agacamutwe namera menshi mitaye dufise n'imito.
Umukenyezi nawe yamaze imyaka irenga 40 avuga ko ingingo we n'abagenzi be bafatiwe isani yabaguye ko n'imvura idakuvye.
Ingingo yafashwe ku ruhande rw'iwanje ni nk'uko irantunguye. Jesse Mpanze nkoreye ngaha mu isoko imyaka 25 rero mu gihe nahora ndi ha 25,000 ku kwezi nkaba mbonye yuko sinyira 600,000 nzori ha ku kwezi. Banagerageje kuraba ngaha tuhora tunacererwa kuri ha 25,000 none musi 600,000 tuzoyakura he? Nari nase no kubisinya ko nari mbonye umenga sindabitaho. Nibaza ko ari cyo duhereza Imana ko mbonye umenga biragoye.
Bisanzwe abadandaza bahora bafitanye amasezerano n'umuji wa Bujumbura akaba ari nabo bari ha buri kwezi, ariko ubu bahawe amasezerano mashasha ababwirizwa gusinyiranira n'Ikigobert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cya Bujumbura yemeza ko ingingo yabanje kwigwa neza iranoganzwa.
Twasanze yuko ivyo bibanza babirihisha amafaranga 600,000 harabaye gutororokanya ivyo biharuro amakontra uno munsi nyene ukiyasinya ugishira ku mukono yatanguye.
ariko uyu mukenyezi ntabifata nk'amasezerano ahubwo nk'itegeko.
Ntitwabivuganye nta nama badukoresheje nk'abanyesoko, umva ni igipapuro bazana babavyanditse bakacakugira ati sinya. Urumva ni ukuvuga amasezerano mwagirana n'umuntu mu gihe mwara mwavuganye bakakubaza ati mbe urabona ko aya mayeri uzoshobora kuyaronka canke ntayo uzoshobora kuronka, mugabo urumva bo batugira ati ni musinye kuko udasinye bigaragaza kuri kuragarariza ubutegetsi.
Umucuruzi asaba abarongoye igisagara ca Bujumbura kudafatira abantu muri rusangi bakiga ikibazo kimwe kimwe ukwaco.
Bari kwanza kuza bakatubaza kuko amafaranga bari kwadusaba ni amafaranga menshi cyane, ntadushobora kuronka naho turi turadandaza. Bari kwadusaba 600,000 muri stand ku kwezi. Umva rero uraba amafishi twaho turi hakomeri bora abafishi y'ikibanza icyo cyose kimwe kimwe kuko ntibinganya kuriha kuko ntibingana kuvuga hazogera igihe twugara ibanza bisigare atantu ze tuguturagira.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura arahumuriza ko naho mu mwanya wa mbere y'ingingo wabo yega batagishijwe inama abona ko barenganijwe imyitwariko yabo izumvirizwa.
Hariho koko bene bibanza, hariho n'abandi rero bagiye barakotesha bakotesha ku bandi bandi. Aho rero abo o bazoheza batwiture tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora na cyane cyane ko badashoboye kuriha amafaranga, bazoheza rero turaronderera handi horoshye gukorera amafaranga.
Jimmy Hatungimana arongoye umuji wa Bujumbura avuga ko uburongozi bw'igihugu aribwo bwafashe ingingo kubera n'ubundi kigobe harico kijejwe kwegeranya amahera yose y'igihugu. Gihejeje kwegeranya y'abacuruza kizohora kironsa mairie ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta. Nta bitigira bihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara c'ubutunzi, ariko mu gihugu nk'uBurundi atamazu manini y'ubudandariza hari isoko n'ico kibanza c'urucuruzwa buri wese yifashisha mu guhaha. Jaulika Neza, Juja Amerika.
Njuti mkulikira nibigani lukuri radia Juja Amerika, mabigani lovya chumunhu. Aretse ukudukulikira na kuri FM, mushobora nukudukulikira na kumirongo migufi bita short waves, kumusi waka tanda tu, nukumusi uimana guhera isaha chumi, kushiki saha chumi ni imwe zoku muhingamo, mshobora kudukwilikira na kuri kilohertz, ibihumbi chumi na bitanu na majana tatu na mirongo ibiri, kilohertz ibihumbi chumi na bitanu na majana tandatu na mirongo irindwi na zitanu, na kilohertz ibihumbi chumi n'indwi na majana indwi na mirongo itatu. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15 180 na kilohertz 13 633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15 466 na kilohertz 17 503. Radio Ijwi Rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi Rya Amerika, siporo n'imikino. Afrika Basketball mu rwego rw'abagore, imikino y'irushanwa rya 2026 ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu muri basketball nyine yatangiye ejo i Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda arabikurikira.
Mu mukino w'intoki wa basketball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera mu Rwanda kuri wa gatandatu rigeze ku munsi waryo wa kabiri. Mu mikino ine iteganyijwe uyu munsi, ibiri muri yo yamaze kurangira. Umukino watangiye saa sita mu itsinda rya kane, ikipe y'igihugu ya Misiri yatsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amanota 89-78. Guhera saa cyenda habaye umukino mu itsinda rya kabiri wahuje Guinea na Mozambique. Mozambique yatsinze Guinea amanota 99-40. Muri aka kanya hamaze gutangira umukino mu itsinda rya gatatu urimo guhuza Uganda na Senegali. Umukino wa kane uteganyijwe kuri wa gatandatu uratangira saa tatu z'ijoro, uraza guhuza Angola na Cote d'Ivoire mu itsinda rya mbere. Muri iri tsinda rya mbere ari naryo ririmo ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ejo kwa gatanu abakobwa b'umutoza Cheick Sarr batangiye neza uru rugamba rw'irushanwa rya Afrobasket kuko batsinze Cote d'Ivoire amanota 68-35. Aba bakinnyi b'amavubi y'u Rwanda ya basketball mu bagore bazasubira mu kibuga ejo ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Umukino toroshye uzabahuza n'ikipe y'igihugu ya Angola. Iri rushanwa rya 2026 rya Afrobasket mu bagore rizarangira ku cyumweru gitaha ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Rusangi, rusangi!
Combo Taxi!
Rusangi! Tabuka, tabuka!
Karibu, papa.
Karibu, mwini kusama sigai.
Mwurashua kunyere ka taxi ja irusangi. Karibu, mama. Combo Taxi, takubewa mwurejo vreme. Unapendeza, mama.
Oya, oya, mada. Mwumvu na muteka mutu kwa ibugu. Taxi nziza niri ya ni VIP.
Niwe wei tukwa.
Nina riko na chibazo.
Madame, asiku danganya. Uyu ni konvoye. Tumimu pale mwenye yu ataki. Ato mpati fungu magari. Ata yu atafasi kwa kuicha. Tasa weza tu suku magara shana. Uyu, madame, karibu, mama.
Dada, wawa, njishu wa hubu ganibu. Mada, nuhuja mwuri Combo Taxi. Ni taxi imba ura. Uwe ya kuja zirusaji. Nukose wahi ndu chakavri vundi. Vumbi ya kurenzi. Taxi nziza ziwachi mhumuru. Bazirima kilimatizeri.
Konga mama usitiki ataguse. Achach.
Niko mada yize
lpigene mada. Usitiki ataguse saka mea. Uyu.
Uyu nungu chile wanji.
Combo Taxi mamute kala diena. Mkwa mama ya kunya baridi. Utalalo kataka. Madame karimu mama.
Urasa kwa mna mudamu wawu. Mada abanyabu kona hapu wazi wawu. Naba nwa wazura. Mhumu nizari nungu rumwe.
Konga mama usimusiki ata. Awa tuwa mhumuru. Wana kwa kaba nafiki sana. Ata kuambia kitu kimwaku mbe kuna panga kukuiba kule mbele sana fika. Usipata kumfata kufiasa. Achilia
yisa
kamea kwa kuna mada. Madame, vraiment, avant ça, nous mourons de vivre dans quoi? Quand on croit à Naro, marque Naro, baya tout. C'est là-bas, Mouiz, avant toi. Baya, comme maman, on est coulotté sa caméra, comme qui on est qui.
Oui, alors, tu as un gamin qui tourne.
Oui, maman, sonaona. Sunaona kiseli tani uambi lako analipika maki kicho maki ni venye sana kwa shawaza kufa depuis zamani.
Na bari wangu ndese ni shari kusaka kwa nje kuifashizura no mudamu none kingu bisurutwa rwacu.
Mungure mwindunga.
Urandibira.
Amakose na yanyu mwese uko muri babiri. Murandiha.
Umunyabugo ni ugomba kukwishura.
Nini?
Karebo amwishura nyine.
Ndi mubibonye inzinjane za hagati yacu mu karere. Ziva kuri binyene. Ikibaye cyose naha barakantu gatonya muca mutangura kurabira mu maso y'ukuvuga ngo nabanyamahanga. Vraiment mama tukufana tunabitaka utusame vraiment.
Ni manuka twagize rwose tubabari. Chauffeur n'izinge na tubabari pe.
Ubu mubonye ko mukoze amakosa uko muri babiri mutanguye kwiyunga.
Abantu bugorye rwose mwinge bidukoze pe.
Ninge sema tabya zaidi ya ile make tulukia bitono vide mama tusame mama.
Ubu rero twumvikana. Kane nivyo bintu byo gutana kw'imyikoma ngo yabanga kibiki bahari iwanyu ibyo bimuvyihoza kuko nta kindi bizana atari kuducamwe imigwi hanyuma rero ikintu mugira mukore nukuja hamwe mukandi isakoshi yanjye hanyuma mukandi hani baze yanjye
yewe data we
aho niho mutangurira kumenya gukorera
hamwe rwose nibwo nkigera hano muri gare rwose ntabe numukira numwe rwose
nigeze amafaranga ndayabone nyarukiriza kandi byo navyo muhejeje kumpa ayo mafaranga nta numwe tujana muri mwe
koko
ndaje gufata indi taxi
me monsieur ivete binakwiye ajuye tu mina we sinema kosetu mbo tufanye vacha mie ni kulipie komsa tuikali fasi moya tujipange gisa takuwa tunakamata wa klien juu ili ya kukua na kia tuko tunabagombania na shi tuko tunabakosesha amani tunabambete sana komsa mie ndakua nafa saa wewe ulikia mbelu na tia pale ukishapata wa klien na mimi nazogea hiko vile
shufi weme kunguriza
ndiyo
usuko na jagambona wanyabu garaba numavi na huburi ya nibijaribi ndi momotu kwe
tukendelea vile mbae itatuma tatu nakosa tana batu.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Chuti turi kumwe ibiganiro byo kuri isaha na habihumurije Jeffrey Mutagoma yagiranije amajwi yabyo kuri mikrofoni Thomas Kamirindi. Mugira umugoroba mwiza murakarama.
Master MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Na upendo dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana, iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana, iwanyu mu ntara Tamash Production. It's an MP record. Dr. Tamash Production. Holy Seven, your smile.
Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu mu ntara